Abi Tesalonike ba mbere ikigabane cya gatatu. Nuko tutagishoboye kwihangana, dushima gusigara twenyine muri Atenayi.
Dutuma Timoteyo, muvukanyi, umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abakomeze abaremeshi ku by'ukwizera kwanyu, kugira ngo ntihagire uwo muri mwe bwanyiganyizwa n'ayo marushwa, kuko ubwanyu muzi yuko ari cyo twashyiriweho nyine.
Kandi hamwe twari kumwe namwe, twababuriye yuko tutazobura kubabazwa, kandi niko vyabaye murabizi. Nanjye nico catumye ntumiyo, bitakinkundiye kwihangana, kugira ngo menye ukwizera kwanyu, nikinga ko wa musukanyi yoba yarabasutse, natwe tukaba twaratamijwe n'ubusa.
Ariko none Timoteyo yarashitse, avuye iwanyu, atuzaniye inkuru nziza yo kwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza iminsi yose, mudukumbura mugomba kubonana natwe, nk'uko natwe tubakumbura.
Nico catumye bavukanye, turemeshwa ku bwanyu no kwizera kwanyu, umubabaro wacu wose no mu marushwa, kuko none turiho, asangwa muhagaze mu Mwami. Nishimwe ko twashobora kwishura Imana ku bwanyu, kubwo umunezero wose tubanezererwa imbere y'Imana yacu. Dusenga cyane ijuru n'umurango kugira ngo tubibonanire nanjye mbona nkubone, tunonosore ibyasigaye ku kwizera kwanyu.
None Imana yacu ubwayo, niyo Data wa twese, ni Umwami wacu Yesu, agorora inzira yacu yo kuziyo. Namwe Umwami wacu abagwirize, abongerereze urukundo mukundana, no gukunda abandi bose, nk'uko natwe tumeze kuri mwebwe, kugira ngo aremeshe imitima yanyu, ntigire umugayo, ibi yeri imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese, izosanga icyaho Umwami wacu Yesu azonzazanira n'abera biwe bose.